SBS Radio.
Ndabahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uno munsi nitwa Jean Paul Amede nizigama nkaba ndabashimiye kabari SBS uno munsi rero mu kiganiro cacu tugiye kurabira hamwe ivyimbuga hwaniro mu kirundi canke imbuga nkoranyambaga mu kinyarwanda aho zahinduye uburyo abantu tuvugana dushikirana mbere izo mbuga nyene tukazikoresha mu kwisamaza twiryohera canke mu kwiga mbega iyo tuvuga imbuga hwaniro wumviki utahuriki engizi zimwe muzigize izo mbuga hwaniro hariho WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok hamwe n'izindi nyinshi cyane. Abantu benshi baragize ibiyago bitandukanye mu guca hijya nino nimba ikoreshwa gizo mbuga ari ribi canke byiza. Yaba abantu bakuze canke abana umuntu yohava yibaza mbega ni kubera iki umuntu ashobora kumara umwanya munini akoresha izo mbuga ugasanga ntiyanabimenye. Muri iki kiganiro twatumiye Chiza Diedone, uyo nawe akaba ari umukansela nk'uko babivuga mu Cyongereza, aho yatuganiriye ibijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga hwaniro. Muri iki kiganiro kandi muraza kumva ibitari bike bijyanye n'ikoreshwa ry'imbuga hwaniro. Mbega iyo umuntu ariko arakoresha izo mbuga akisanga haheze umwanya munini atabizi haba habaye ikibujya. Mbega vyoba ari bibi mu gihe ukoresha izo mbuga ukisanga watwawe utabizi? Hoho birashoboka yuko iryo koreshwa ry'izo mbuga ryoviramo ikintu kizima kidufasha mu kwiyubaka mu buzima.
sbs.com.au
Ivyo hamwe n'ibindi bibazo ni muri iki kiganiro aho Chiza Diedone aza gufata akanya akatuyagira. Jean Paul Amede ndi kumwe namwe kaze muri kiganiro reka twumvirize Chiza Diedone.
Ndashaka yuko focus yacu iba kuri nigiki kiba kiri pasa mu bwonko bwawe, cerveau yawe iri responding gute igihe ukoresha social media. Hanyuma ibi bintu tumaze iminsi amarcheche menshi rekana yuko anxiety na depression byamaze kugwira cyane kubera ikoreshwa rya social media abantu batahura kubera iki ivyo bintu biha. Rero kumenya kungene cerveau yawe responding ningene ushobora gukoresha social media mu buryo bwiza nibaza yuko ari avantage kuri wewe na jewe. Voila, ikintu nshaka kwatika kwa attention yawe cya mbere ni iki. Uramaze kuhomarika yuko denku amasaha abiri ashobora kukujana uko wari kuraraba wari kurascrolinga kuri Instagram, uravyumva. Hanyuma amasaha atatu akagenda utazi ingene yagiye kubera wari kuraraba utu short videos to kuma YouTube n'ibiki. Hanyuma umuntu yakubaza exactly izo waravye canke umubwire content ivyo ari kuraraba ntushura kwimubwira kubera ego waryohewe muri ayo masaha atatu mugabo ntuzi ca kuryohe ntuzi ico ari kurakora. Donc denk umwanya uragutwarwa sanga watwawe. Rero abavyeyi benshi bakunda you know gukarira abana babo wewe uri kuri yo iPad wewe kuri yo kuri zo za social media vyawe usanga umwanya wagutwaye usanga watwawe numuntu akuzara twagwa sivyo. Donc impamvu dutwagwa tuko turakoresha social media si kubera arikoreshwa ryayo si kubera social media oya ni kubera umuntu yaremwe afite iyo capacity yo gutwagwa. Ni ikintu ciza ubwacu kuba addicted. Ndakubwira impamvu kugira ukore ikintu hanyuma ugikore ugikunze kandi ugikore neza ni kubera kigomba kugutwara ugomba kugutwagwa. Rero gutwagwa ubwazo ni ibintu byiza. Sasa igihe reka mvuge example gusa uri kurakoresha Facebook sivyo canke uri kuri YouTube uri kuraraba ugatangura kuba excited utanguye kuryoherwa ikintu uri kuraraba cerveau yawe it's releasing ayo ma chemicals atuma ugikunda kugira ukore ikintu ugikunze kandi ugikore neza ukeneye ibintu bibiri. Kugira ukore ikintu ugikunze ukeneye motivation. Kugira ukore ikintu neza ukeneye kubuildinga ama memoire ama memories sivyo. Rero vyafecta ama aspect yose y'ubuzima bwacu sivyo. Nimba uri umu musicien umwanditsi akazi akariko kosishura kubukora ukeneye ivyo bintu bibiri ukeneye motivation ugakenera no na memoire rero igihe cyose ubaye excited uri kurakora ikintu servo yawe ichiwirizinga ama chemicals atuma cha kintu ugikunda servo yawe ichiwirizinga dopamine hanyuma ejo usubiye kugikora higejwe suruka gikora ico servo yawe gumiri wirizinga itangura kubirizinga ama chemicals yandi yama serotonins agushoboza kubitinga memoire hanyuma mu kwezi ameza biratatu ugasanga usigara mu expert muri ico kintu ukurakora nuko bigenda rero biba healthy cyangwa biragufasha igive ibintu urukurakora ari ibintu you know bigufasha mu buzima mugabo set force iyumvira kubera gukoresha social media cyane no kuguma scrolling kuri Instagram na YouTube nibiki servo yawe ntimenya ikintu kizo kugirira kamaro ico servo iraba gusa nuko eske wabaye excited wajyohewe wingenjinze warufse passion igira kurakora ico kintu servo itangura kuyizinga ayo ma dopamine na serotonins niko bigenda difference rero iringa ingene umuntu atwagwa akaba addicted nuko nimba wari kurasoma igitabo par example servo ikabirizinga iyo dopamine ya serotonins ibi birizinga kuri doze nyinshi kuburyo bigufasha mugabo uri kuri scrolling kuri YouTube bavit instant gratifications nikuvuga ngo biguha umunezero mu kanya gatoya uravyumva mu minota 2 urashobora kuraba akantu ugatwenga uravyumva ukabereka nabandi bantu ugatwenga uzurabe kenshi udu content barumva ku social media nakantu ku munota 2 mugabo ukagatwenza abantu bisigura mu munota 1 sevishwa kurizinga rya dopamine na serotonins ikintu cyo kihabanike ibi bizinga kuri level ntoya cyane rero kubera ari level ntoya uca wisanga bikeneye kandi nico gituma usanga waravye ka video ka mbere uraryohewe ego muganyo aho nyene ucishaka kuraba kandi aho nyene ushaka kuraba kandi kubera ama doze y'ama dopamine n'ama serotonins servo ya bizinga ibi bizinga kuri level ntoya cyane kuburyo wisanga you need more ugumuje kubirondera rero mukanyu utabizi mu masaha 2 cyangwa 3 bisanga watwawe uko set force ibaze bibicisa ubuzima bwawe nejura bisubiri na hijya ejura bisubiri umaze indwi urukura kora ivyo bintu donc usanga wabaye addicted niyo social media niyo Instagram niyo voila nivyo sasa ikintu shabgaruka ko niki basanze ikoreshwa ryavyo giza ni juste igihe ubikoresheje ari break time igihe wihaye ati nako ndakora ikintu ubu ndaruhutse reka juste mbe ndabaganze bandi byo barimo uravyumva n'iryo koreshwa giza mugabo igihe cyose ugiye gukoresha social media muri sense yo guhunga the way you are feeling muri iyo mwanya nimba ushobora kuba ufeeling mengo uri lonely kumva ngo nyene cyangwa kumva ngo ubunebwe cyangwa ukumva urambiwe n'ivyo urimwo ukumva ngo cyangwa gusangura shavuye ugaca gukoresha ivyo kugira uhunge feelings ufise muri wewe canke environment urimwo aho nicagere rusanga watwawe muri ugo rwego mugagi ubikoresheje muri social media yama breaks yawe gusa biragufasha cyane ico ni kimwe ica kabiri nshaka kuvuga kugira wirinde yuko ikoreshwa ryavyo bigutwara muri yo depression canke anxiety mwumva je muri kino gihe nuko set force igiye ugiye kuraba kuri Instagram cyangwa Facebook ugomba guhindura mindset ukaja kuraba uvuga ngo who am I going to celebrate today uyu munsi nshaka gucelebrate nuko ngo uravye abantu abagenzi bawe amafoto bashize ko cyangwa ibirori bari barimo cyangwa izo bashize ko ubirabe mu mutima wo kuba celebra igihe cyose uba celebre rero bituma amaorganzi y'umubiri wawe yumva aguwe neza kubera niko twaremye gusabana n'abandi apana kwikompara n'abandi rero igihe cyose ukurakoresha social media igihe cyose ukurakoresha Instagram Facebook whatever wevite kwikompara n'abandi bantu igihe cyose ukurabira uvuga ati ndashaka gucelebrate hanyuma umwandikira message ati eh nabonye ifoto washize ko yari nziza cyane ucommenting ati ah kiriya kintu wavuze shamfashije uku juste akantu kanyuma ngomba guhereza ko naka gusiga comment kuri Facebook cyangwa kuri Instagram ni vyiza mugabo nimba hema ushaka kwingaging ushaka yuko n'umubiri wawe umva yuko utari kura fakinga ni vyiza ubonye ikintu ari cyushaka guselebitinga ku mugenzi wawe cette fois-ci nutange comment gus mugabo fata telefone muhamagara ati nabonye ikiniki niki cangiye uko canke message iri direct canke WhatsApp canke email ubona kabona yuko nivyahereye kuri rya platform gusa mugabo hema mwiyumviriye ko nawe ubwawe umva kutayiko ura faking hanyuma muca munywana neza nikoreshwa rya social media nico nshaka kubashikiriza. Thank you
ciza die done rero warakoze kubwico kiyago ahereje kudushikiriza nawe rero nkabanezera yokugiye kuraba ingene wokoresha izo mbuga hwaniro mu buryo byo gufasha mu buzima bwa misi yose ya SBS mu Kirundi. Nitwa Jean Paul Amede naho butaha. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/radio app.